Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga, muryumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda naho ni 104 n'ibice 3 kuri FM I Kigali. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga tugiye kuganira ku gateka k'abana na cyane cyane abanyeshure, inyifato zabo n'uburyo uburenganzira n'agateka kabo kubungabungwa. Ariko mbere yaho kamugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Orian, urakoze nshuti zacu mwese, ndabashuhuje. Duhere kuri uyu muryango wose w'abantu batanu wishwe batwikiwe mu nzu yabo ku mutumba wa Bucana muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo. Abantu batatu bamaze gufatwa mu rwego rw'amatohoza. Jean Bosco ndarurinze arakurikirana iyo nkuru, turi kumwe kuri telefone. Jean Bosco, aba bantu batatu bamaze gutabwa muri yombi ni bantu ki?
Ego, uwa mbere ni uwitwa Gwasa Venasi, muri abo bantu bahiye bagapfira mu mitanure y'umuriro yaburiyemo abantu bagera kuri bane, ni ukuvuga umukenyezi wiwe, abana babiri hamwe na inabukwe. Ubundi abandi bafashwe ni uwitwa Kanyana Janete na Ngendakumana Reverian, abo nabo nyine bari abo nabo nyine na cyacyane uwo Ngendakumana Reverian n'uwo Kanyana Janete bari bene se babo n'uwo Venasi Gwasa yafashwe.
None se hari amatati, hari ikibazo bari bafitanye n'uyu muryango watikiye?
Ego, uyu Gwasa Venasi yarasanzwe yarigeze kugiriranira amatati kera n'uwo Kanyana Janet asanzwe yubatse kwa Ngendakumana Reveriano. Ariko rero uko babitubwiye n'uko ayo matati yari yaraheze itongo bari baragabuye, ariko kubera ko uwo Venasi inzu yiwe yari yaguye mu gipande cy'uwo Janete, byari byabaye ngombwa ko ayisambura umukenyezi wiwe acajya kuba arasembereye kwa inabukwe, no kuvuga kwa nyina wiwe, mu gihe Venasi nawe yasigaye yibana n'abandi bana. Ariko rero icyatumye uwo Gwasa Venasi afatwa ni uko isafuriya yakuye muri iyo nzu abo bantu bari bahiriyemo, nk'uko umuhanuzi wa Mutanteri ajejwe iby'intwari yabitubwiye, bayisanze ko amaraso makeya, ndetse no ku ipantaro ye bayisanze ko amaraso. Ariko bamwe mu bana basigaye babana batubwiye yuko ayo maraso agati kamu kwabuye mu gihe yari ameze nk'ujya kuraba ibyabaye, ndetse bakavuga yuko yoba yanaguye kubera ko yari yataye umutwe abonye ibyo byari bihejeje ku.
Niko Jean Bosco, duhereye aho ngaho abaturage ababanyi uru rupfu barwakiriye gute, bameze bate?
Nukuri aho hantu uhashyitse urabona ko abanyagihugu bose bameze nk'abakanye, barigiriwe, nta n'umwe ashobora kubitahura yashoboye kubona ibyabaye kuri uwo munsi. Ndetse aho twashika bariko ku mutumba wa Bucana hari igihe cy'isaha 5, abanyagihugu bariko bagerageza basukura ikibanza abo bantu bahambwemo, ni ukuvuga bahambwe mu itongo ry'umuryango, ndetse bakaba batubwiye yuko icyo kibanza cyagira gisenge kiberemo igisabisho cyankuka ya misa cyo kubasabira no kubasezera. Ariko ndetse bakavuga yuko icyo kibanza bazoguma bakigira neza uko umwaka utashye ubwicanyi bwabaye aho hantu, batazopfa bibagiye, ndetse batazopfa bibagiye n'ababukorewe, ko bazokwama bahahurira uko umwaka utashye.
Jean Bosco ndagushimiye, turaza kugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, uyu munsi abana bo mu muhanda I Bujumbura bipimishije umugera wa sida. Turi kumwe na Evariste Nzikobanya nka wakurikiranye iki gikorwa. Niko Evariste we, iki gikorwa cyatunganijwe nande?
Iki gikorwa Thomas Kamirindi cyatunganijwe n'amashyirahamwe menshi agize urunani rw'ayo mashyirahamwe, yaba ayakurikiranira hafi ubuzima bw'abana muri kino gihe hari kwahimbazwa umunsi mpuzamakungu nako Leta y'u Burundi yashinze ko hoba indwi yo kwibuka guhimbaza umwana w'umunyafurika. Ayo mashyirahamwe naho yabitunganije yafashijwe na Leta ibicishije mu mushikiranganji bw'inkino n'urwaruka n'imico kama.
Aba bana bakiriye gute iki gikorwa bakorewe?
aba bana bakiriye neza kino gikorwa bakorewe bavuga bati na gikorwa cyiza cyane kubona leta yabiyumviriye muri kino gihe ariko hibukwa abana bisobeto muri Afrika y'Epfo bo bakavuga bati turanezerewe kubona tugira twipimishe kugira tubone ko dukomeye tutanduye gucyo ibyo dufasha kwigenza neza mu gihe twosanga dukomeye ari hari nabandi bavuze bati hamwe twosanga tugwaye naho nyine ntacu turahava twihangane
Everest nawe rero inkuru yawe turaza kwigaruka ku buryo burambuye nshuti zacu turaza no kuvuga ku miti ya gakondo imiti ya kirundi mu makuru yacu ataha
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio ijwi ry'Amerika yasamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko muvyumvise uno wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tubibutse ko radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho 104 nibice 3 ikigali FM numero yacu yo kudutelefona kugira ngo mushikirize ibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ndasubiramwo ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 muhamagare mushikirize ibazo n'ivyumviro umunsi wejo itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu wari umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika uwo munsi washinzwe n'umuryango uhurikiyemo ibihugu bya Afrika New African mu Gifaransa mu kwibuka abana bagandaguwe mu gisagara cya Soweto muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1976 aha abana b'abanyafrika bazira ko basaba uburenganzira bwabo bwo kuja mu ishure nka bene wabo b'abazungu twashimye rero kuganira uno munsi kugateka k'abana mu Burundi muri iki gihe uruhara rwabo bana mu gukingira gateka kabo uruhara rw'abarera uruhara rw'abacungera umutekano no kugira ako gateka kabo kabandanye kabungabungwa kuri bibazo twatumiye abo mwishira hamwe FENADEB bishira mu FENADEB ni ishira nurunani rw'ishira rw'amashira hamwe aharanira gateka k'abana twatumiye Jacques Nshimirimana akabarongoye muri kino gihe ubwo runani ruhurikiyemo amashira hamwe yiyemeje guharanira gateka k'abana mu Burundi twatumiye kandi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye adufashe gutegera ico amategeko avuga kubijanye n'ingaruka zihari mu gihe urwaruka rutubahirije amategeko canke inyifato z'urwaruka zifise ingaruka zazo ku rwego rw'amategeko y'igihugu ivyo vyose ni mu ntumbero kugira agateka k'abana kirindwe guhonyangwa reka twakire abatumire bacu twakire umushinga ntahe Jacques Nshimirimana ku murongo turi kumwe mushinga naye Nshimirimana mwiriwe neza kaze mu kiganiro muri isanga
mwiriwe cyane Oriane
yego mushinga naye Pierre Nkurikiye muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kaze neza mu kiganiro muri isanga namwe andakeka telefone itariki iracamwe ariko reka tube turaganire no muje no mu tumire wacu wa mbere mbere ko turonka Pyankurikiye ku murongo bishenga nahe Jacques Nshimirimana umuso wahariwe umwana w'umunyafrika ejo mwawushimitse ko washimitse kuki muri make cyane cyane nkibijanye n'agateka k'abana muri iki gihe mu gihugu
umunsi wejo no munsi nkuko twabivuze washitse hari ibintu bitari bike cyane bihungabanya agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi kanyuma twara the message ikiganiro kubamenyesha makuru turabereka bimwe bimwe bimaze kurangurwa bigenda neza utwigoro tuhari hamwe n'ibindi bikwiye gukosorwa na cyane cyane ibyo nivyo twasimikiye ko cyane kugira ngo turabe yuko u Burundi nk'ibindi bihugu nabyo bwoshora kugera ku ntambwe aho agateka ku mwana kaba kubahirijwe cyane muri ivyo rero ibikomakomeye twasimikiye ko ni nk'ikibazo cy'abana bakunda guhitanwa n'indyane za politiki cyo mu Gifaransa twita les enfants victimes de conflit hanyuma ni ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi ni ikibazo cy'abana bakoreshwa mu mazu hamwe n'ikibazo cy'abana b'imfubyi usanga banyagwa utwabo n'abari bajejwe kubakingira nibyo twashimikiye ko cyane ku munsi w'ejo
Murakoze cyane tugiye kuganira hanini kuri bimwe mu bimaze iminsi byibonekeza ku mashuri aha abana bamwe bamwe batariko barerekana inyifato nziza batari bake bakirukanwa kandi muri ibi bihe by'ibibazo ibiharuro by'abanyeshuri birukanywe abafashwe abarekuwe mwo bamwaregeranije muri iminsi kugira twumve neza ico kibazo ko cifashe nibi
gushika uno munsi abana baharugwa bahuye n'iki kibazo ahatwo kwibutsa yuko ari cha kibazo cy'abana bagirizwa kuba barafutanganije foto y'umukuru w'igihugu
yego
n'abana mu ntara ya Muramvya bagera kuri 11 batandatu barekuwe kubera ko batari bwa kwiza imyaka zabwa n'amategeko hanyuma batanu baracafunzwe baraciriwe urubanza amajana 337 bo muri kwishure singiro ryo mu Ruziba bari birukanwa ariko baragarukanwa ku ishure inyuma y'indwi zibiri hamwe n'abana 239 birukanwe kuri uwa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru aha twovugamo n'abana bandi bane bo mu mutankuzo tukavuga abana babiri bo kuri ku ishure rikuru ryo mu Ngagara na hamwe n'ibindi bitigire tuba tutararonka gushika ubu
hara makuru none kuri abo bana nk'abo bana muvuze mu ntara ya Ruyigi amajana 239 uko byifashe haracikiye barirukanywe bari muhira hara makuru yabo naho amatohoza ageze ku kibazo cyabo
vyukuri gushika iyi saha turiko turavugana nta kintu kinini kirasa n'igitera kije imbere kuri abana 239 bo mu Gisuru kubera ko nkuko mubizi bene ibi n'ibintu bisaba gukoresha ubuhinga iyo turiko dutabaza dusaba yuko bogirirwa ikigongo abana nkaba kuko vyukuri baba bakoze ikosa ni ibintu bifata akanya bifata inzira ariko turiko tugerageza kumvisha abayobozi n'abajejwe indero mu gihugu yuko nk'uko babikoze tubibasabye muri mu gisagara cha Bujumbura mu Ruziba aba bana 337 bari birukanywe bakemera yuko basubira ku ishure hanyuma amatohoza akabandanya nivyo n'ubu turiko dusaba abo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo naba 239 babe baretse bakora ibibazo babandanye ibibazo hanyuma amatohoza abandanye rero ku kibazo cyo mu Ruyigi gushikira isaha ntaho kirashika ariko turiteze yuko hari gishasha gishobora kuboneka
none abana nk'abo bana twavuze bose bakoze ico caha cyo gusibanganya isanamu y'umukuru w'igihugu abana barafise ubwenge kandi bamwe bamwe barashobora kuvuga ko babigize kuko hari ivyo babona bitagenda neza canke ko babitumye cyangwa batabitumye n'abanyepolitike muri ico gihe muhanura iki ico mubivuga ku iki hokogwa iki
no kuri Murakoze cyane kumbaza ico kibazo kandi nagomba nsaba abantu bariko baratwumviriza iki kibazo tureke kukigira ikibazo cya politique kuko benshi bariko bagira ibyo bashikirije kuri iki kibazo bariko bagifata nk'uko ari ikibazo cya politique bamwe bemeza yuko aba bana bari bafite uburenganzira bwo gufatanganya ifoto y'umukuru w'igihugu abandi bavuga ati nyabona ntibyari bikwiriye mu by'ukuri aba bana n'abanyeshuri kandi baraciye ubwenge barakuze n'abana bazi ikibi n'iciza n'abana bazi yuko ibitabo baba ariko barandikamo ari ibitabo biba byaguzwe n'igihugu ari ibitabo abandi barumuna babo hirya y'ejo bazokoresha niyo bitobaye ibyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo cyo mu ishuri byonyine ubwabyo ni kosa ico rero nico nagomba tubanze dutahure abana babyumve babitahure no kwandika mu gitabo cy'ishure ni kosa iyo hageze rero ibi byo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu murabona ko benshi muri abana bagirizwa n'ingingo y'amajana 378 y'ugutuka canke gucyoza umukuru w'igihugu aha rero niho twebwe twatabaje turavuga tuti by'ukuri naho aba bana bakoze ibyo bamwe baga futanganya abandi bagatobora amaso abandi bakagira ibyo bishakiye ikicaha kiraremereye cyane kuko iyo umwana yagirizwa gutuka canke kuvuga nabi umukuru w'igihugu bari kubyandikamo hama bakongera bakabyerekana ariko ntibigeze babyerekana barabinyegeje ico ni cerekana yuko naho babikoze abo bana babikoze kumbure kubera ibyo bumva kubera amajambo baba barabwirwa twaravuze yuko abana nk'aba n'abana baba bariko baraca ubwenge abana bumva ibyo abanyepolitike bavuga abana bakorera ku majambo y'abanyepolitike yumvise umwe avuze ngo naka ntacamaze umwana akaca arengera ko ati ko ngize Imana nkabona mu gitabo ari hafi yanze reka ndabyandike ko ibyo rero ni kosa riba riri partage haba ku banyepolitike cyangwa abantu bose bagiye bakoresha ya majambo y'ugutyozanya bituma abana nabo babifatira ko ariko kubera ko abo bana baciye ubwenge bakaba bazi yuko iyo umwana ageze mu mwaka w'icenda arazi ico bita règlement scolaire amategeko agenga ishuri barabasigurira amakosa ahanwa niyo règlement scolaire bimwe byo gukura amanota mu ishuri bisigura yuko abana bari bazi yuko kwandika mu gitabo cy'ishuri kizira niyo kitobaye igitabo cy'ishuri ari igitabo umwana aba yiguriye harimo ifoto y'umuntu w'umukuru w'igihugu umuntu ntabikinisha uko abayishakiye rero aha twagomba dutera kamo abanyeshuri by'ukuri twamye tubivuga kenshi iyo hari injyane za politiki abana nibo bahagwa aba atatu baba babifisemo inyungu nibo bahagwa kuko uyu munsi abashobora kwerekana yuko banka umukuru w'igihugu bafise inzira nyinshi cyane babikishamo atari ugufutanganya ifoto iri mu gitabo kiba caguzwe n'igihugu nyene naba banyepolitike musanga bavuga babigisha ibikorwa nka bene ibyo nabo nyine ubwavyo ntavyo bakubahuka none ko twagiye duca mu bibazo bitandukanye mu gihugu n'ibyo ari mwigeze mubona umunyepolitike aja mu ibarabara agafata ifoto y'umukuru w'igihugu avuga ati ndayituriye kubera ko bo barazi ibigenga ujya mu kino wabo wa politike mugabo abanyeshuri ntabyo bazi bo babibaza ngo nkoze kumwe naka yakora tanke reka ntange naka ko yavuze ngo uyu muntu natamaze ico rero nibaza ko abanyeshuri bo kwikebuka sino ku mukuru w'igihugu gusa n'umubyeyi aba yaramubyaye umwana ashobora kugira ibintu nk'ibyo ku ifoto y'umukuru w'igihugu aba yerekanye yuko n'ababyeyi bamubyaye atabuba kandi
ego murakoze cyane rwose turabandanye gukena Pierre Nkurikiye kujenye n'ivyo amategeko avuga n'uburyo bohanwa mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane kubahera ku myaka 15 kuduga ariko turabandanya tugerageza ku murongo adufashe muri aka kanya turafise abanyonyi biradijwe ijya Amerika batari bake batangiye kuduhamagara bafise ibibazo n'ivyumviro reka duhere ku witwa Cedric turi kumwe
yego ndabumva mwiriwe cyane
mwiriwe neza
ndamukizo w'umutumire
arakumva
nagomba kumubaza ko ibyo aheje gushikiriza je haraho tutabihuriza ko bavuze ko iki kibazo atari ikibazo cha politike aho yini tubihuriza ko utigute ubisigura gute ko ushobora kubona iyo nyifato iba mu gihugu cyose ukacumeye ngo ni ibintu abana babwiranye ugasanga imwe bibaye ibujumbura ibindi bikabaye imkirundo ibindi bikaba hehe ugasanga ni meme comportement je nibaza yuko cyo kibazo inyuma yaho bariyo nk'ibindi bintu byo babyihishima ibyo ama kandi kabaza kagira kabiri
yego
ariko bakora iki abo ko bari mu mashyirahamwe ya akingira gateka k'abana bazofasha iki ubwo gwaruka bazofasha kuburana cyanke nta kuntu boca bigu umugambi wo kwigisha inyigisho bagahera mu gwaruka kugira ngo inyifato berekanye atari nziza ntize isubire kwibonekeza no muri kazoza murakoze n'ibyo nashaka
urakoze cyane Cedric katu twakire nuwitwa Edi turi kumwe
ego
kishikiriza kibazo n'icyumviro
je cyambere nagomba kuvuga nashaka manze kwanza mubwire uyu muntu ariko uyu muntu bavuze ngo nowo mubaharana gateka kazi na muntu mugabo numvise mengane n'umunyapolitike sino harana gateka kazi na muntu rero i Burundi barakunda kwikirana ugasanga umuntu avuga ngo ni mugateka kazi na muntu mugabo ari n'umunyapolitike hanyuma kukijyanye n'abanyeshure nagomba ndamanze kwanze ubwa mbere manze nkebure abo bantu bategura ibitabo by'abanyeshure bigire kuri kahise mbega kera abantu bagiye mu ishure barabizi twarabonamwo abantu tukabonamwo banarunyonga bayinarunyonga tukabonamwo basamandari tukabonamwo basimoye Etienne kubize muri primaire hambere ariko icyo kibazo ntikigeze kiboneka kubera yuko barabo byari ibintu bimeze aho urumva abo bantu byaragaragara neza yuko abo bantu bari muri ibyo bitabo atakibazo na kimwe afitaniye n'umuntu wari we wese wundi ariko uyu munsi kubera yuko hagiyemwo abanyepolitike hanyuma abanyepolitike nabo mu Burundi mu imibanire yabo ikabidahagaze neza niyo mpamvu ubona biriko birakwega ikibazo hanyuma kuko kijyanye n'abana nagomba uyo muntu yaba akaba yoba azi neza yavuze ngo n'uwagateka kazinwa muntu kandi ubu turiko bariko bavuga ko duhimbaza ibintu by'agateka k'abana aho abana bisoyeto bagize ingorane bakaraswa n'igipolisi cyari kizeje kubakingira uyu munsi rero nawo ugeze natwe turi muri icyo kibazo aho abana bariko barirukanwa ku mashure bakirukana bari no mu bibazo hariho n'abafunzi bari mu gashoto hariho n'abakubiswe barabarashaya baza gutwagwa mu buroko kandi ari abana batoya izo zose ni ingorane ziri mu gihugu uyo muntu yanagomba afatire kuri icyo aturabire neza itegeko icyo rivuga ku mwana umwana ngo atangurwa gahanwa ageze ku myaka ingahe kuko abandi bavuga yuko umwana aje imbere y'ubutumwa nako kugira imyaka 18 twe twabonye biza biramanuka ubwa mbere bavuga ko ari 18 abandi tukumva baza bavuga ko maraje ko ari 15 atubwire neza ngo umwana ashobora kujya imbere y'ubutungane ku myaka ingahe kuko turabiza umwana yakosheje baramuhanura iyo bamushyira mu gashoka baragashotse atari nka karya k'abantu bakuze kabaragashoko kumuhanura ko kumukosora kugira ngo azogire ikintu avuyemo bishobora gufasha igihugu hamaje nka cyasubira nkibaza mbega uyu munsi ko ibi bintu biriko biraba ku banyeshuri
cyagagura edi
abanyeshuri mu gihugu cyose uyu munsi wakwirukana etabise mazi Burundi zose ukirukana guhera mu gatandatu kugera mu 9 kubera yuko batobaye mu mafoto bavuga yuko ari mu bitabo mbega leta irabona yuko bizoyorohera abantu bugo runganwe bose batashe bakirukanwa abandi bagaherezwa mu munyororo kubera ifoto iri mu gitabo
urakoze cyane Edi ndakeka ikibazo cyawe turacumva kandi ndibaza ko uri kurasubiramo ariko ndakeka umutumire yacumvise reka duha kanya n'uwitwa Jean-Marie turi kumwe allo Jean-Marie yarabuze ku murongo ariko reka duhe umwanya allo Jean-Marie
ndawumva
mwiriwe neza Jean-Marie shikiriza ikibazo n'icyumviye duzijwi
ariko cye ndawumva
komeza
nashaka gushikiriza ko abo bantu bavuga ngo bagwanira gateka kazi na muntu nta kuntu uraba ukuntu bagiye mu sire kana boraba ukuntu bazaba bakurayo kuko cyamaze kubona yuko haguye abantu batari bake kandi abitari abana hanyuma ibyo natutse ku mashuri bavuga ngo baracawe ifoto kuri umukuru w'igihugu ni mbere yababwiye ngo umukuru w'igihugu atemegwa n'amategeko ngo bakishye muri nyamba kare nyamba puro abana abagira igihabo kuko bibaza ko nawe niwe niwe yashatwa mutaru iyo umwana ariko urunzeye ku rupapuro ajira abona ikiri ku rupapuro hari naha agisitanganya umwigisha n'icayona hanyuma bisigaye natwe niyabaza yuko bose barisuzuma bonyine.
Urakoze cyane Jean-Marie kaduha kanya mushinga na Nshimire Imana Jacques abishure duhereye ku bibazo vya Cedric. Cedric yabajije kubijanye niba mwibaza yuko hari ikintu kiri inyuma y'ivyo aba banyeshure bakoze ivyo ayo mabi gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu hari ico mwaba mwibaza kiri inyuma y'impamvu babikoze ko haravuga ati byarabaye mu ntara zitandukanye biba bibera kumbure mu gihe kiri hamwe hari ico mwaba mu bivuga ko yaba nabajije ati hari inyigisho mwotanga nk'ishiramwe rihanira agateka k'abana kugira ngo ivyo bintu nibisubire kuba aranasaba no niba muzoserukira bamwe muri abo bana bariko barafungwa kwere ivyo vyabo.
Murakoze cyane Cedric we yatanguye avuga yuko tutanahuriza ko iki kibazo kitobi cha politike sinavuze yuko atari kibazo cha politike umwe wese ashobora kucita uko ashatse n'uburenganzira bwiwe ariko twebwe turiko dusaba ko kitofatwa nk'ikibazo cha politike kuko gifashwe nk'ikibazo cha politike nivyo nyene ariko aratinya na Cedric bica bikurikira uko bacaba banza kuraba ati mbega abana bafutanganije ifoto bava mu ntari bava mu mugambwe uyuhe aho o bizaba bibaye ibindi bindi dushaka yuko gifatwa nk'ikibazo cy'abanyeshuri kugira ngo ntihave hazamwo ivyo bindi by'injyane ngo abafutanganije ifoto bava muri iyi ntara bava muri ubwoko bava muri iri dini bava mu gice kanaka kibi kibazo cy'abanyeshuri ko byashitse abanyeshuri bakonona igitabo bigiramo hanyuma kubijanye n'ibyo babiriko birakogwa mu guha inyigisho aba banyeshuri si ibyo gutangura ni bisanzwe biri mu bikogwa bya minsi yose amashirahamwe yose aba asanzwe ari mu gihugu arafasha mu gutanga inyigisho kugira ngo abantu bamenye n'ibyo bategerezwa kuko nibyo abana barafise uburenganzira cyo twita amadroit mu gifaransa ariko barafise n'amadevoir. Kimwe mu madovoir abana bafite ni ukubahana hagati yabo, ni ukubaha ababarongoye, ni ukubaha abajejwe imbere, ni ukubaha abajejwe intwaro, ni ukubaha abantu babakurira n'abo bakurira bonyine. Ayo ni amadovoir kuko umwana adafise ako karangamutima adakuranye iyo ndero y'ukubaha abo bangana bakurira abamukurira ejo azovamo ikindi kintu. Hanyuma hariho ikibazo cha Edi we yatanzwe na ariko n'uburenganzira bwiwe
Edi muri makeya yashatse kumenya niba
nabifashe neza we yatanzwe asa n'uvuga ati ibyo mu Burundi biragoye ara usanga abantu ari abanye politike bose nibaza ko ari uburenganzira bwiwe cyane ariko ibyo ntibidukura kwibanga tuba twariyemeje mu guharanira agateka k'abana. Aranavuga ikigira kabiri yuko
bijanye na n'ibitabo
akebuye abateguye ibitabo
kandi
ico turagihuriza ko cyane kuko mu by'ukuri mu bihe nk'ibi gihugu kiba kirimo mu gutegura ibitabo hari ibintu byinshi abantu batena kokonde bategereza kuraba ati mbega nitwashiramwo ishusho abantu bazovyifata ko gute mbega bazobivuga gute ibyo ni byari gukogwa ibyo bitabo bitarasohoka mugakuba ibitabo bihari reka tuvuge ibijanye n'ibyo bitabo bihari kuko byarakozwe ariko nibaza yuko kizoba ari cigwa kumbure kubazokora ibitabo bizokurikira kugira ngo barabe by'ukuri ibibereye abari byo bakora. Hanyuma yabajije
ntabaciriyemwo turaronse ku murongo umushinga ntahe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi kumbure ashobora no kwishura na kimwe muri ibibazo vya Edi. Pierre Nkurikiye turabakire mu kiganiro dusangira ijambo murantunga mu kiganiro muri isanga ndabakiri kaze neza.
Murakoze ndaramukije n'abariko barakurikirana ico kiganiro.
Ego shinga nahe Nkurikiye abanywanyi biradije rya Amerika batangiye guhamagara barabaza n'ibibazo kimwe mu bibazo umunywanyi ahamagaye abaza yitwa Edi abazije ikibazo kijanye n'amategeko ndakeka mwebwe ari mwebwe mwocishura abaje ati itegeko rivuga iki ku mwana ahanwa n'amategeko ni iyihe myaka ko yavuze ati bamwe bavuga ko ari imyaka 18 ati bikagenda biramanuka akagera kuri 15 mwo dusobanurira mu ncamake umwana ahanwa n'amategeko bigenze gute ku iyihe myaka
murakoze ico bita umwana turaza amategeko y'abamuza makungu cyangwa yo ngaha mu Burundi n'umuntu abari mu myaka 18 ariko turaze kubijyanye n'ibyaha amategeko yo ngaha mu Burundi avuga yuko umwana guhera ku ufise imyaka 15 ashobora guhanirwa icyaha aba yakoze ariko mu gihe aba afise hagati y'imyaka 15 na 18 ibihano biba bitoye n'ibihenda ngo bingane n'uko yaba amaze kurenza imyaka 18 kuko amaze kurenza imyaka 18 urumva ntabakiri umwana araheza agaca haronka abantu bakuze
none araja mu munyororo umwe n'abantu bakuze iyo afise imyaka 15 yabajije
iyo afise hagati y'imyaka 15 na 18 ngira yosoma mu gitabo cy'amategeko agenga ibyaha code penale ku ngingo za 29 na 33 niyo zivuga neza ukungene abantu bafite hagati y'imyaka abana bafite hagati y'imyaka bashobora guhanwa ni ukuvuga yari guhanwa iyo aba yarakuze yari guhanwa umunyoro wo guherayo nk'akarorero bavuga yuko ari umwana ari muri ico muri iyo myaka aca hanishwa imyaka hagati y'itanu na cumi bakavuga yuko yaba yari guhanishwa naho umunyororo usanzwe w'igihe runaka bavuga yuko ari umwana aheza agahanishwa umunyoro ariko utarenza imyaka ine niko babivuga ariko amaze kurenza imyaka 18 baraheza bagaca bamuhana nk'umuntu akuze hanyuma hariho n'izindi ngingo nyinshi baheza rero bagafata ku mwana iyo yakoze icyaha ariko amaze kurenza imyaka 15 ni ukuvuga barashobora nko kumushyira muri ya mazu mwitanga hataba ameze nk'umuntu apfunzwe no ngaha mu Burundi ye nayo mazu ariho aho bambere bashobora no kumwigisha ibindi bikorwa nk'imyuga n'inyigisho kukunda igihugu n'ibindi kuvuga rero umwana ari hagati y'iyo myaka 15 na 18 arafise ukuntu afatwa ariko yakoze icyaha ni ngombwa aheza akakibaza
murakoze cyane mushinga nawe Jacques Nshimirimana ku bijyanye n'imyaka n'ibihano Pyankurikiye atubwiye hari icyo mwakongera ko
amategeko namwe amategeko namwe hajya ikibazo kibaho kenshi ni uko yakurikije ubundi ibyo ashikirije nuko bimeze umwana ari munsi y'imyaka 15 mu mategeko y'u Burundi ntacana kimwe kimukurikirana ni nacyo gituma mubona nk'abana bafashwe imurambye batandatu batari bwashikane iyi myaka baciye barekugwa kuko ntacana kimwe gishobora kubakurikirana hanyuma aba bari hagati y'imyaka 15 na 18 nabo mu gifaransa twita les mineurs en conflit avec la loi barahanwa ariko bagahanwa bihisunzwe ko ari abana kandi ntibashobora guhanwa badafite ababunganira bamwe twita abavoka ikindi naco nuko abana bari hagati y'imyaka 15 na 18 mu mategeko mpuzamakungu Burundi bwasinye ko ajejwe agateka k'abana ntibemerewe gufungwa hamwe n'abantu bakuze ivyo rero ntibimaze igihe kinini cyane muri iki gihe cy'u Burundi kuko hari mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze niho hugurugwa ibigo bya mbere bishobora kwakira abana bahuye canke bahanwe n'amategeko uyu munsi nivyo n'intambwe kuko abana ntibagifungirwa hamwe n'abantu bakuze reka ndetse no mu ndwi iheze hasohotse n'itegeko ry'uko batazokwirirwa baranacishwa no mu busho bw'abantu bakuze ari umwana afashwe yakoze icyaha azogenda atumbera muri ivyo bigo bigorora indero y'abana cyo mu gifaransa twita centre de rééducation pour mineurs
murakoze cyane ko turonse mushinga nawe Pyankurikiye tugaruke gato kuri cya kibazo cy'abana bo mu Ruyigi abana 239 birukanywe Pyankurikiye mwo tubwira niba hari amakuru mu bijyanye ni naho amatohoza ageze yabo bana byifashe gute kuri abo bana bagiye kuzosubira mu mashuri vuba canke bizogenda gute
iyo ariko fatanye cyane ikoreye ku ishuri diga ku kitwa kwa n'umunyeshuri ariho abantu batandukanye bafata inkingo ibyo kwirukana abanyeshuri cyane kubarihisha bijya bitabo izo ningingo bifatwa ko zitanki ingingo fata kibanza bifatwa n'abarongo ishuri n'abarezi kuri iyo shuri ariko twebwe tuza kuyingiramo iyo hatanguye amatoro y'igipolisi kugira ngo barabe ko icaha kana kacakozwe ari nacyo bituma rero wombaza ahanini amadosi aba ariko arakorwa n'igipolisi yari ingingo zikiriko zirako zikiriko zirafatwa n'abarongoye ishure bahariya ntibiziraheza ngo baduhushengeranye kandi si nabo tugiye kuvugira ariko ari ibikorwa byakozwe n'igipolisi amatohoza ariko akorwa n'igipolisi amwoheza mu kambaza hanyuma nkababwira ukungene bimeze.
Murakoze cyane. Reka twakire abandi banywanyi bafite ibibazo. Leonce ku murongo muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndabasuhuje nk'aho ku ijwi rya Amerika.
Miriwe neza.
Ndasuhuje n'abatumire cyangwa baramukije nk'uko babyumva.
Ego barakumva.
Ndashaka kugaruka ku kibazo cy'abajya abana bafatiye ibihano bitandukanye. Sindi ko ndihweza hari amategeko y'igihugu, amategeko y'u Burundi, nta tegeko na rimwe nobona ryabaha ryari kubahafata mu gihe bafutanganye ifoto. Narabibonye mu kahise barafutanganye amafoto atandukanye, usanga nayo abandi bakuru b'ibihugu bagiye bahaba ugasanga babyanditse ko, ugasanga banayatabaguye bagaca no mu ibarabara. Ntaho nagiye mbona ko hari amategeko adafata abantu bakoze ibyo ku shusho. Ntabwo waba ari nyine ubwiwe nyine ku shusho ibintu biba baje kubona. Bamwe barafashe ingingo yo kubashyira mu munyororo, abandi bagafata ingingo yo kubangaza bagata amashuri yabo. By'ukuri ndashaka kubaza nk'uwo mutumire umuvuga iby'igipolisi, bari bafite ayandi madosiye bari kwihutirwa gukora nkako bari kwihutira guhohotera abajya abana, ukamenga niyo matohoza yihutirwa kurusha ayandi yose? Hari amatohoza bari gukora y'ububisha inkozi z'ibibi bica abantu uko bukeye ku bwe mu Burundi, hako bari gufata gahunda yo gufata amatohoza y'abajya. By'ukuri ndiko ndabiraba natera kamo ugwaruka abanyeshuri, bihangane uko biri siko bizahora burya uko bucya siko bwira. Hari igihe bizahinduka Imana izacana bakava mu munyororo, abari mu gasho bakomeze kwihangana kumbure Imana irababona. Nkabaza akabazo uwo muvugizi w'igipolisi nyakubahwa kuva umukuru w'igihugu agiye gutwara igihugu arabona ko agateka ka zina muntu kubahirizwa by'ukuri aravye mu yindi minsi, mu bindi biringo, mu yindi mihe, arabona ko kubahirizwa
by'ukuri. Leonce, icyo kibazo si cyo kubaza umuvugizi w'igipolisi, ndakeka ko kibaza nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ariko baza ikibazo niyo aba ufite ikibazo
cy'umuvuga ko kuko narigize kuvuga turavugana nawe ndamubwira nti njye nahohotewe. Arambwira ngo mbega we wahohotewe he, wafatiwe he? Mate telefoni kadika nari kumuha ibyemezo. Oya nawe nyine ari mu bagwanya yuko atabantu bahohoterwa mu Burundi. Kumbure n'ubwego arimwo rurimwo abahohotera abanyagihugu, nizo mpamvu nari mubagiye gukora sikiri nka mabushobozi bwo kugishura yego canke oya. Yabaho.
Urakoze Leonce. Reka twakire n'uwitwa
Nakoze.
Ego Bosco nawe kaze mu kiganiro, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Amahoro.
Mahoro neza.
Nimusawa. Ndiye nakakumvira icyumviro. Bajya bani kuri mama bara gize ikosa cyo gutanga jema kuti mukuru y'igihugu n'ukuri bakwihagwa kwiguhanwa cyane.
Nchechi mvili shuwa njene?
Mwakoze
chane Bosco. reka duha kanya umuvugizi w'igipolisi pia nkurikiye yishure icyumviro cyangwa kibazo cha Leonce bishinga naye pia nkurikiye Leonce avuga ati ntibari guhana aba bana bakoze ico caha kuri ico hari ico mufise mu bivuga ko
ico twovuga nuko kugira bafatiwe byangingo bafatiwe hajya byagiye biraba no kubera kuko habaye amatohoza yisunze amategeko hama bakabona yuko byo bakoze bivanwa n'amategeko we avuga ko batari guhanwa birumvikana ko ashyigikiye kwibya habikorwa hanyuma n'ibihano ubu rero hamwe nawe nyine babikorana ibaza ko ahubwo yafatwa mu Rwanda agahita agahanwa ahubwo icyo igikuru umuntu yovuga ni uko uyu muntu adakundana mba abana uwo muntu ariko arashyigikira ariko abana bakwiye gufata ifoto y'umuntu twese twubaha bakayigira nka kujya agashavuga ngo nta ngorane ngo abo ngo bari bakwiye kurekwa ngo nta tegeko na rimwe ribahana nibaza yuko atari gukunda abo bana ahubwo abanka cyane ashaka ko abo bana mu minsi y'imbere atacyo bazovamo na gitoya kuko umaze kubahuka ukagira birya bintu ku ifoto y'umuntu nk'uriya nibaza mu myaka iri imbere icyo tuzohava tugukoda ahubwo doba inkozi y'ikibi imbasambu izohava isubira kutugora kandi bikomeye ayikora bifata nka minemego kandi umuntu yumvije neza ibyo avuga arabona neza byumviro byiwe canke inkumbure bizeho bagiye ashi
alo Pierre Nkurikiye telefone isa n'icitse gato ariko reka duha kanya umushinga ntahe Jean Jacques Nshimirimana abishiye kimwe mu bibazo twobaza umushinga ntahe Jacques kerekeye barya abana bobo bafite imyaka 12 15 kumanuka bobo mwobahanura iki mwohanura iki bavyeyi babo ko mwavuze ko bobo badashobora gukurikiranwa n'amategeko kandi mukavuga ko abana bakoze ibiri byaha bafite imyaka 15 kuduga bashobora kuzovamwo abandi bakoze ibibi biruta ngaho bobo bato bakiri bato ariko bakoze ivyo vyaha bamwe muri bo bakoze ivyo vyaha bo mubahanura iki canke abavyeyi babo
impanuro nimwe kuri bose uko baba bo b'imyaka 12 baba b'imyaka 13
canke hohoko gwiki impanuro ni zimwe murantunga ariko hoko gwiki muri ico gihe kuri abo bana
ikintu cokogwa gikomeye cyane kandi cyihuta nuko habaho kuganiriza abo banyeshuri hakabaho bya biyago byo ku mashuri hagati y'abarezi n'abanyeshuri hakabaho kuganira abana bagashikiriza ibyo baba biyumvira kugira ngo bareke kubishikiriza mu buryo butaba bwemewe n'amategeko hanyuma ikindi naco hariho nk'iki kibazo cuko hatakibaho gutonda nk'idrapo ku mashuri menshi haraheze imyaka ngira ngo hafi irenga 10-11 gutonda idrapo atari itegeko bamwe babikora abandi ntibabikore ibyo byose ni bimwe mu bituma umwana kumbura kurana izindi valere umwana kurana agatima aba yumva yuko akwiye gushira imbere ariko yaba hakiriho zijya nyigisho z'ugukunda igihugu z'ukubaha abandi z'ukwemera abo mutaba musanga ibyiyumviro umwana arabikorana uko umwana icyari n'ico society bikeneye iba yaramurereshe rero urumva uyu munsi nimba abo bana bariko bigenza gutyo nikosa rishobora no kugaruka no kubarezi babo ikosa rishobora kugaruka no kubari gutegerezwa kubaganiriza kugira ngo ibyo bari ko bariyumvira guserura babiserure hakiri kare maze babereke inzira nziza ibereye bakwiye gucishamwo ibyiyumviro byabo
murakoze cyane reka twakire n'umutumire ku murongo yitwa Jean Baptiste muratwumva shikiriza ikibazo n'icyumviro
ndabumva nabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nako batwumvira kandi batumire bose yego najewe nashaka ubwa mbere mbanze mbaza ko badoka mbere uyo muvugizi w'igipolisi kugira ngo mwarabonye ko byahereye aho bita ngaha muri Bujumbura rirare mu Kanyosha hanyuma bisubiri muramvya hanyuma ubu murumva ko byabaye mu Ruyigi hariho nabonumva ko barahurahura ngo naho bita mu Kinama ngaha muri Mene naho nyine ngo baba basa n'uko babigize cyangwa barabitegura jewe nagerageje kubarumbikira agafoto kamwe ko mu Ruyigi murata kuraba nashaka namubaze uyo nyakubaha muvugize igipolisi nk'uko umubizi mwabyize kugira ngo abana mu mashuri asa nk'ayisumbuye kuko urumva ko ari ay'umunani n'ay'icyenda henshi n'abantu baba bakuze ibyo bintu mubona babigira kubera iki babigira mu mbi yahe abantu babatuma ntimubona yuko ari nko mu yindi nzira baba batoye kugira ngo bagwanye intwaro intwaro na cane cane mwumvishe umuntu yigeze gutelefona avuga ngo nta kuntu bari kwandika umukuru w'igihugu ngo bamwandike mu bitabo bakoresha ngo kuko ngo umukuru w'igihugu atatowe mu gihe hari byumviro nk'ibyo mu gihe abarundi bo babafise byumviro nk'ibyo cane cane abanyepolitiki bagaca bituma abana cane cane bakabicisha muri iyo nzira y'indero mubona yuko igihugu tuba kiriko kirajahe hanyuma akandi kabazo bagenda mubaze igihe benshi mwumva ko bariko baravuga ngo abana ntibari guhanwa bakaba batokwerekana uwakoze iryo kosa canke uwari batumye mubona yuko igihe je ndibuka mirongo mumbani mirongo umunani mengo na kangahe muri Congo amashuri vyarigeze kuba bishaka gusa nk'ivyo yari amashuri yisumbuye hanyuma gushika n'abajeje umutekano bagenda bararasha abantu barenga ijana na mirongo itanu none mu gihe boba baretse abana ngo bagire bene iyo ndero nabwo muvuga ngo abarimu canke abarezi ngo ntaco wabakora ari ibintu bakura muhira iwabo iyo bava mubona yuko twoba turiko turajahe tuvahe hakwiye cyama ko muri cyane muragira mbazo nawe aturukira agateka kandi na muntu nivyo twese turabizi ngaha mu Burundi turazi yuko hariho bamwe bivumbuye ku butegetsi bakavuga ko batabushaka abandi nabo bakavuga ko babushaka kandi nabo benshi none igihe mwese mubona nk'uko muserukira agateka kazi na muntu bamwe mbere mwumvise ko abana babwiye ati mwebwe mumeze nk'uko mwa muri abanyepolitike kubera muvugishije ukuri hamwe nk'abo bana batohanwa ayandi mashuri akabikora uko na twebwe abandi barundi kumbure murazi yuko ngo wibuhe tukigisha uri mu mugongo hanyuma natwe tukazobibona ko abo bandi bakoze amakosa batahagwe muri dandira nyene duko bamwe bica kuva kera batahanwe n'uwo mubona ko bwicanye ariho bwabandanije mubona yuko abo bana bohanwa canke ntibohanwa mbega bahana icyaha canke bahana umwana murakoze
murakoze cyane Jean Baptiste reka twakire na Irankunda mbere ko dujambo abatumire bacu Irankunda muratwumva
ndabumva
yego Irankunda shikize ikibazo canke cyumviye
bo je namamba do muri igipolisi ko igipolisi ari cy'umuntu cyangwa ari cy'igihugu kuko turabye ubu abapolisi hano bagiye hose bagenda bafata abantu ubu abapolisi bagiye hariya barafata abantu bararasa ndetse n'umotari yarahaguye none nibyo bikiguri iki
hariya he Irankunda tomora bagiye hariya he
bagiye hariya mu nurwenya bagiye gufata abanyeshuri hariya ndabibuka neza ko bafata abanyeshuri ndetse n'umotari yarahaguye kandi asa nakimwe yarahaguye
ni mu ntari yihe mu gisagara iki
hari murambya murambya
nibyo wumvise cyangwa nibyo wabonye
bo je nabyumvise nase kugimba ku marade kandi byaravugiye hose kandi amadiyo se yarabivuze no n'abapolisi kwese umotari yahaguye prema nta kimwe yarazi yarabiguye umuntu yakoze ikosa baramuhanira ikosa amuta akoze ikosa nawe bakamureka ego abo bana bari mu myoro none uko bakesheje amashuri umwaka nk'ubu bapfuye kubusa baduha abandi muri iki gihugu tubona cabaye ndazi
ikibazo cawe ku muvugizi w'igipolisi ni ikihe
bo rero ngwanda mu baze prema barabe barebe ko mwadufata aho tukiye hose nanga turabasi kaba aho ngaho sinzi cyo turi ko tugazamye igihugu bamwe baragitaye mu gatwe twashyize mu mwuka turabona yuko badutoteje tugatinge twenda twinyegeje demanda basabye primary ego abarebe primary ego kuma batwiruka ko menga twibiko ko ngamwe ni igihugu
urakoze Irankunda ikaduha kanya abatumire bishuri bibazo byanyu mushinga nahe Pierre Nkurikiye Jean Baptiste yavuze ati mwihweje muravyiga neza muri zindwi ziheze nko mu bushikiranganje bujejwe umutekano baravuze ko hagenda hibonekeza ubugizi bwa nabi muri iki gihe bugenda bwibonekeza mu ntara zitandukanye cyane cyane kuri ayo mashuri yabajije ati biva kuki mwe mu bihizi nsiguro
irano ko twakurikiranye neza twari ubushikiranganje bwari bwasohoye itangazo igenekerezo rya cenda ry'ukwezi kwa gatandatu aho twari twavuze yuko dufate ubushikiranganje dufate ku matohoza amaze gukorwa n'ababigenzwe biboneka ko abakora ibi bintu cyane cyane byo gucafuza ibyakotoye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ko ari abantu babeshwa ari abana babeshwa n'abanyapolitiki kandi gushika n'ubu amatohoza ariko arabandanya n'ibyo yerekana ni ukuvuga rero yuko wo bari ko arabatuma uno munsi ari ngombwe ryo abashikira uko bazomuvuga hanyuma nawe ariza safi ashikira ubutunga kimwe nacho twatabonye ko biva ku kwihebura bakwavu amatora arekanye yuko amakosa yandi kiyata ibyo konona ipotanye cyangwa imukuru y'igihugu twatabonye ko biva ku kwihebura kw'abanyeshuri bamenye batazomenya bagasha bagomba gukora amakosa yandi asobarwa nko kuri ujya muntu yagombye kwica umuyobozi w'ibyigwa ku ishuri ry'ubuvuzi ry'Imuranze hamwe n'ibyo kugomba ku abanyeshuri guca bagumuka babonye abanyeshuri umutekano baje gufata umunyeshuri umwe cyangwa babiri bagirizwa amakosa cyangwa baje gufata abantu ruhande y'ishuri na byo ntibyabibonekeje ariko icyo twamenyesha ni uko kwaba uko kugumuka mu kubuza abanyeshuri umutekano cyangwa abandi bakozi ba leta gukora akazi kabo yabirije konona ifitanye n'icyubahiro y'umukuru w'igihugu byose birategekanye n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi nico gituma rero atawohava yiyumvira yuko azobikora hanyuma ngo areke gufatwa abihamije aba bantu bariko bababwira ngo bihangane ngo aho bari ngo nkumbure ibindi bintu bizemere ku ntoko nta bintu bizohindukaho amategeko adakurikije kandi nta bintu bizohindukaho umuntu ashyigikira umuntu ariko ararenga amategeko ahubwo gene bazaza ko aba bantu bahanu bagucya n'abansi zabo nabo baba ariko barabibatuma umuntu iyo nabibabwira amatohoza ariko arabandanya ni kabiri na rimwe bagaheza bagafatwa hanyuma bakanashikiriza ubutunga
yego ku kijanye ku kibazo kijanye na nico kogwa Jean Baptiste yabaje umushinga ntaje Jacques Nshimirimana ati bohanwa ntibohanwa kuko we bafite ikibazo cy'umuco kudahana umushinga ntaje Jacques arabaza tomora ati abo bana bahanwe ntibahanwe nk'umuntu aserukira gateka kabo mu bivuga kwiki nubwo muwa mwagerageje kubisigura mbere ariko mwongere mushikize cyo muyumviye allo mushinga nahe Jean Baptiste Jacques Nshimirimana
allo
ego
allo
ego
ubundi yo turiko tuvuga ikibazo cy'abana imbere yo kubahana umuntu arabahanura kuko ishure nico mu gifaransa bita milieu de socialisation umwana va iwabo agiye kwigishwa indero kuba uyu munsi abo bana barakoze ibyo bintu n'ubu ndabisubiyemo by'ukuri nikosa kumenya ikosa ijya ryo tanki ngene rihanwa ico sigikogwa nza gukora uno munsi uko sije mba nemerewe kwemeza ikosa umuntu kuko ibyo bagirizwa ingingo ya 378 iri mu gitabo mpana bya ariko kandi no mu mategeko agenga amashuri yabo haba harimo ibijyanye no kwandika mu bitabo ko ari ikosa bagakurwa amanota hari naho bahanwa birukanwe canke bagatumwa ababyeyi ariko imbere y'ukubahana iyo bidahurirana n'ibi bibazo igihugu cy'u Burundi kirimo ngo hajemo agasavu imbere y'ukubahana harabaho kubahanura iyo rero niyo etape itabayeho kuko murazi ingene biriko bifata umurindi munini bikava mu ruzo gasimbira Imuranze bikava Imuranze bikaja mu Ruyigi biraboneka ahubwo yuko ari sekeza abana nti bariko bavyandika ubunyene bo babikoze kera haheze igihe kinini hanyuma uyu munsi akaba ariho kumbura abayobozi avuze bati reka turabe abanditse muri za bitabo bose iki cuguhana umuntu yahanuwe amakaba intagondwa guhanwa tutafe normal mugabo nibibuke yuko ari abanyeshuri babanze babahanura babicarike babahanura babwira ati ibintu mwakoze sivyo bamwe bababwira ntibababwiye byiza hanyuma abana bavuga ati ntituzosubiye kandi ubundi abana barumva iyo umuntu aberetse akababwira ati iri ni kosa umwana ntasubira none mu ishure umwana iyo yavuze izina umwigisha mu izina ntamubwira ati iki kintu si cyiza ntuzo gisubire akareka kugisubira iyo kibandanije bakamwirukana bati wewe wananiranye nuje muhira ntushobora kubana n'abandi banyeshuri uyu munsi rero kubera byahuriranye n'aka gasavu ka politiki igihugu kirimo nico yituma mubona aba bana baca bagirizwa icyaha gikomeye cyane uko gutuka umukuru w'igihugu by'ukuri ni icyaha gikomeye iki kintu ntitugikinishe ariko twebwe twavuga tuti kumbura aba bana bari kubanza kubereka yuko banditse mu gitabo ibyo byo gucapa ku mukuru w'igihugu nk'ababyeyi nk'abarezi nk'abarongozi bakabanza bakabyihoza bavuga ati mwanditse mu gitabo kuko hari abana z'ukuri bashobora kwandika bibi bakandika amajambo y'ugucyoza umukuru w'igihugu mugandi twibagire ko hari n'abashobora kwandika ko byiza bagamutera amashugwe nabo nyine baba bakoze ikosa ry'ukwandika mu gitabo cy'ishuri kuko saho babivugira bakeneye kubivuga babivugira ahandi hantu atari mu gitabo cy'ishure kizokoreshwa n'abandi bana bazoza inyuma yabo kizokoreshwa n'abarumuna babo rero ikosa ribajyaha abaye ariko ingene rihanwa nico kibazo kihari ikindi naco nibaza yuko twohagarara ko cyane ni kijyanye no kumenya by'ukuri abana baba baranditse muri ibyo bitabo murabizi yuko ibitabo abana barabitizanye barabihanahana ushobora gusanga uwafashwe uyu munsi ariwe cyari kigeze ko atari we yabyanditsemo kiriya gihe iyo rero uciye uturubanza wikibiriraho inyuma y'iminsi itatu ine ushobora gusanga uhanye utabikoze ukamuhana kubera ko igitabo cyari kimushikiriye aricyo gituma twasabye tuti nihabeho umwanya w'amatohoza abo bana ntaho basigiye icyaha kiba cyarakozwe abajejwe ubutungane babona ko ari icyaha abari abajejwe gukurikirana bakoze ibyaha babiha umwanya bagira amatohoza kumbure bashobora gusanga ari nk'umwana umwe yoba yaranditse muri ibyo bitabo byose nk'ujejwe kubyegeranya mugaga kwegera abana amajana n'amajana atanu ushobora gusanga ari babiri ushobora gusanga ari bamwe bita abaderege yagiye arabyandikamo hamakabidisitiribuwa bihereza abandi bana ntibamenye ibirimwo kubera ko iyo paje bataba barayishika ko ntibanabishyire ko ingufu ngo baje kurondera ko ari byaba byanditsemo ibibazo rero ni byinshi ari nacyo gituma
ibibazo ni byinshi nibyo koko n'amatohoza
arakenewe twiteze ko n'umukuru w'igihugu wenyine ashobora kubona ko iki kibazo kiriko kirafata iyindi ntumbero nk'uko ahora abikora iyo habaye ibibazo bifata abana cyane akagira icyo ashikirije kugira ngo abana batekane mu mitima kuko aba bana ntibakoze icyaha gisumbye uburemere bamwe 52 yagiriye ikigongwe bagiye mu miharigwana bafite ibigwanisho
urakoze cyane mushinganaje
aba bana bagiye guhanurwa hanyuma bazoba bagumye ku izima ntibahanurwe bagahanwa
ego birumvikana amatohoza arakeneye kandi hari naho mu ntara nk'umuntara ya Ruyigi abo 239 haravugwa ko babajijwe uwabikoze bose ntihagira uwishura kumbure ntibabizi canke babigumije mu ibanga ntawo bizi amatohoza arakenewe mushinga ntahe pye nkurikiye ku kibazo cha Irankunda kumbure canke iciyumviro we yavuze ati igipolisi cyo korohereza abajene mwogira ico muvuze ko masegonda make cyane hanyuma mushikirize nakabaza nakajambo kanyuma tuko turaje kumusozo w'ikiganiro
ikakoresha imvugo twarenganye mu bisanzwe yavuze ngo bokorohereza abajene sinzi abajene ariko aravuga ngo barabiruka ko ngo barabafata ngo bakabiruka ko sinzi abariko aravugira abariro navuga abariho amo abo bantu bamwe bariko bariruka ko n'abapolisi tubumve kuko twebwe ntabo tubumve tuzi ko abapolisi bari umutekano barondera abantu baba babiriza ibyaha nimba ari muri abo nejo kabisa bazomwiruka ko ugenze umuntu yamubwira ntabihembe kuko abajejwe umutekano niko kazi bajejwe ko kurondera ababa bariko barawuhungabanya nimba ari muri abo nejo bazomwiruka ko ariko icyo namenyesha ni uko abo bantu bari kurushi ntawovuga rero ngo abapolisi batwariye nka kubajene ngo canke hariya sivyo namba usanga ari umuntu umwe canke babiri aronderwa ku byaha yakoze ubu nawo niko bize kwama bigenda n'ahandi mu bindi bihugu niko bigenda
urakoze cyane
akajambo ka nyuma n'impanuro biranoha aba banyeshuri ntibabwira ko twese twaraciye ijya myaka bafite uno munsi twarigeze kuba tuyikwize kandi twaraciye hajya baciye werekayo kumviriza abanyapolitiki kuko twebwe tuciga carazira kiraziririzwa niko tunayibonye n'umukuru w'igihugu warigize inyuma ariko uno munsi ko umunyapolitiki ashobora kumuhenda tugendeye icapuremwo ibicankumire biriya nibaza yuko abagomba gushira umusaraba ku buzima bwiwe bakomeje baza barabumvira bazobibona mu minsi iri imbere bazosanga ubuzima bwabo bazosanga ariko baricura
murakoze cyane mushinga ntaye Pierre Nkurikiye akajambo ka nyuma amasegonda make cyane namwe Nshimirimana Jacques
jewe akajambo ka nyuma bwa mbere bwo no gusaba ikigongwe kuri aba banyeshuri y'ukuri babagira ikigongwe babahanure hanyuma bamaze kubahanura baduba banse guhanurwa bahanwe kuko nk'uko twabivuze umwana abaciye ubwenge arumva ntashobora gukubita ikofu umubyeyi wiwe kabiri gatatu bamuhanura ngo abibandanye arahanwa cyangwa bakamushyira mu kigo cyo kugorora umuntu aba yananiranye hanyuma akandi kajambo ni kuri abo banyeshuri nyene
bamenye yuko bariko barakora ijo niho bazora barongo nibabikora nabo bazoshikirwa yo bamusantere babataburira amafoto babibakorere.
Murakoze cyane mushenya nahe Jacques nshimire imana ndashimiye cyane baduteza amatwi ndashimiye nabadufashije mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwari ku murongo tutabaronke akanya muradutunga naho ubutaha mwari kumwe na Oriane Tangishaka murakoze cyane.